Murumva ijwi rya Amerika. Kuba twumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hano muri studio muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi mbahaye ikazi kuri radio yanyu ijwi rya Amerika.
Ni kandi kwa gasore yari yazanye ngaha mu Burundi ku bijyanye n'iterambere kwari kuri mi anyene ikawa nizo zari ziteweho iterambere niryo twari dufise.
Ubwo ni umusaza w'imyaka 70 y'amavuko wari mu biro byo kwibuka imyaka 56 ishize wafashije Uburundi kugera ku kwikukira ku bwigenge umuganwa Rudoviko rwa gasore yishwe. Iyi nkuru kimwe n'umusogongero ku rubanza rw'umuryango wa nyakwigendera Asinapo Rwigara mu Rwanda rwasubitswe zirimo zo tuzakubagezaho mu kanya gato, ndetse n'amakuru yacu ya saa moya n'igice. Tubaye tubararitse mugume ya FM radio yanyu ndetse na telefone zanyu. Mbere y'inkuru zibanda ku Burundi, tubabwire ko mu Rwanda umutekano ukaze ku nshuro ya kane mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Uwo mutekano wabaye wari mu gihe urukiko rwongeye gusubika urubanza rw'umunyapolitiki utavuga rumwe na Leta y'u Rwanda, umwari Diane Rwigara n'umuryango we. Ese kuri iyi nshuro ubwo inzitizi nyamukuru ni iyihe? Ni ukuba abaregwa batarabasha kuvugana bihagije n'ubunganira mu mategeko. Mu Burundi muri komine Gitega mu ntara Gitega iri hagati mu gihugu, umuntu umwe yaraye yishwe n'inzoga ya Kanyanga, abandi ubu bari mu bitaro. Ni nk'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Igitega Fidele Antoine Nsabimana.
Nkuko vyemezwa n'igipolisi, uwo munyagihugu yarayapfuye mu gihe yaraje kwihereza ikinyobwa kitemewe n'amategeko bita Kanyanga, abandi bahacita Gongo. Ni Ngeza Imana Yohakimu w'imyaka 54, abandi batatu mo bariko barasangira baraye mu bitaro bikuru vya Gitega magara yabo yifashe nabi mu gacimbira Nyamabuye umutumba wa Higiro, aho banywere ico kinyobwa kuitwa Vyizigiro Yohani Paulo. Abanyi batubwiye ko abandi banywe ico kinyobwa baje kurabugwa n'amata y'inka. Ramberuto na uturi abakuru yo mutumba
singira uje baye gitsingo pfunke kubera yari esanzwe ari n'umuntu akenye baraye inyoye hama kubera ishikiye kutwa gutwa tukuvuduke hakimo berana kandi nabo urumva ba ntabwo tukuntu byagenze aba yatemze nabi urumva ngira wabutabaye kwabaye ntabwo ronko ko ntabisiku abanye urumva mu yibose bamitse nk'abakwaye abandi bahapfa bafata ababa bari hafi barabaha amata baratora mitende mugabe we urumva n'amata yaranyoye biranka kwaki aba bandi urumva baranyoye amata barakira mugabe we urumva afite harase kwaki
naho turi Ramberuto yanatubwiye uko bahingura Kanyanga
cemara mbona bafata ubufo bagacumba ama bacumbye bakarondera umwambiro
ubufukiye
umwambiro nawo umwambiro bakuri bikori bakinika hama bagasike shama bagashiramo hama baze gukura mwinzoga cyane abona bayihereza babayihereje nkabona baguma bakomeye
bamwe mu banyagihugu bakuri uyo mutumba baremeza ko Kanyanga ifite ingaruka mbi ku buzima ahani nka Emeline niyongere
Kanyanga mwe mubona hari ico yonono magara y'umuntu
irafisi cyo nona nyane mu buzima kuko birashika ukayimwe kagutemba neza cyanyika kumerera nabi ni nka kujya bavuga bati unyoye kwagwa usandwe urumuntu ushwanura shikugashwana cyanya wanwe Kanyanga usandwe udashwana ugashika muhira ugashika ukajyama
no mu bakiri bato harimo bihereza Kanyanga. Kevin Ndayizeye ni umusore w'imyaka 21
genze yuko ari ntoze gice magara yagutenze nabi kacanga ugasanga wasanga ufise amagarama niho wasanga ikubwira ingaruka mbi.
Muri aho gacimbira Kanyabibuye bavuga ko ari ubwa mbere iyo nyobwa yihaye inkumbi sibo niyo Zakariya abakuru uwo mutumba
urumva kuba ari ubwa mbere kuko twebwe tubibonye byadusangaje kumva yuko wayishwe niyo nzoka ntawe ubizi.
Mwe mwiyumvira none ko iyo bayabaguye nabi kubera iki
byo ntawe ushobora kubimenya kirese nka muganga nta ubimenya kwe.
Nastasia Ndabemeye umutamakazi w'imyaka 63 yemeza ko yarutse iyo nzoga inyobwa
simayibwa abo nibo bigandaguye babinwa nyene nk'ibisanzwe.
Petero Nkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi avuga ko igipolisi cyihutiye gushika aho hantu aho cashesha amaritiri 400 ya Kanyanga kigafata n'ibikoresho bakoresha mu guhingura ico kinyobwa gitemewe n'amategeko. kigafata n'ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu guhingura ico kinyobwa gitemewe n'amategeko. Vyizigiro Yohani Paulo yahinguye akongera kanadandaza iyo nyobwa yahindutse abantu mu gipolisi bavuga ko bakimurondera kuko yavuye ahunga. Igitega Fidel Antoine Sabimana, Ijwi ry'Amerika.
Turacyari mu Burundi. Uyu munsi abarundi bibutse umugaragaro duvikorwa gasore wagejeje Burundi kukwikukira. Abaturage muri komine Muhanga iri mu ntara ya Kayanza bahuriye ku musozi wa Gisara ahari urwibutso rw'uwo mugaragaro wa gasore. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Jean Bosco Ndarurinze ni waduteguriye inkuru ku buryo burambuye.
Uko umwaka utashye ku itariki ya 13 z'ukwezi kw'icumi, abanyagihugu ba komine Muhanga iri mu ntara ya Kayanza bahurira ku mutumba wa Gisara. Aho kuri uyu mutumba hari kibutso cyahoze ikirimba cya Rwagasore, niho yarangurira amabanga yashinzwe n'umwami yo gutwara intara ya Butanyerera igizwe n'imitumba iri mu makomine ya Rango na Muhanga yo mu ntara ya Kayanza hamwe n'igice cya komine ya Mutaho iri mu ntara ya Gitega. Abagendanye na Rwagasore kuri uwo mutumba basa n'abashengiye nka bose. Uwarasigaye mu bafatanije urugamba rwa politike na Rwagasore kuri uwo mutumba ari nawe kenshi yabamenyesha makuru n'abarondezi bahora bikora ko mu matohoza ku buzima bwa Rwagasore twamenyeshejwe ko aciye amezi ane yitabye Imana. Ariko hari abakuramere bake bake bamubonye naho batagendanye nawe. Uyu mutamo w'imyaka irenga 70 yari yaje mu birori byo kwibuka imyaka 56 wiheze uwiguze ukwikukira ku Burundi agandaguwe. Aribuka imwe mu migambi Rwagasore yari afitiye igihugu.
Imigambi Rwagasore yari yazanye ngaha mu Burundi ku bijyanye n'iterambere kwari kuri anyeneye ikawa nizo zari ziteweho iterambere, niryo twari dufise ryari ukutera ikawa ukutera ikaratusi naho nyene zari bwagure na iterambere ry'imikaratusi ryari bwahabe ku mutumba haba nk'igipimo kimwe kimwe. Amakoperative yari yatanguye kuba yari nk'imwe imwe nko mu isekiteri imwe.
Uyu mutamakazi yavuga ko afite imyaka 75 avuga ko imigambi ya Rwagasore yanigiwe mu menshi n'abamugandaguye. Ati umugambi w'amakoperative wari udufitiye akamaro kanini.
Mbega ntayo yari bwagire baciye bamukocora ibyo yari kwategura byose byaciye bita.
Ibyo yari amaze gutegura byari nk'ibiki?
Ibyo yari amaze gutegura byari ibyo gushinga independansi. Niba amakomatipe bari bayashinze neza uko ibintu byose byagurirwaho byari bimeze neza.
Ayo makoperative none uno munsi aracyahari?
Oya, baciye bayakura ntapfuye ahera.
Icyo basaba abari mu makambi ya Rwagasore uno munsi ni ukunagura umugambi w'amakoperative.
Icyokorwa ni uko abajejwe ibintu by'intwaro b'iki gihe bogira ishaka ry'ugukomeza aya makoperative bakazinagura, kuko nk'abanyagihugu buba abenegihugu buba baripfuza amakoperative amashyirahamwe mugabo bamwe bamwe bakabona kumengo ntibitunganye neza.
Boba kutunagurira aya makoperative kuko yabadufitiye akamaro kanini, ibintu byari ku miciro ku ntuzento ntibyari bimeze nk'iby'abadandaza.
Raymond Sindabizera aramutswe wa komine ya Muhanga avuga ko abajeje intwaro bari ku kivi kugira bazigame iragi Rwagasore yabasigiye.
Twahereye gutsimataza ntawe n'umutekano kuko nico nabone yashira imbere, hanyuma turahemereza abone gihugu baje mu mashyirahamwe no mu makoperative kugira bakore bari hamwe kugira bagwize umwimbu.
Sindabizera avuga ko intambwe igezwe ko ishimishije mu migambi komine Muhanga ifise nuko ikibanza cyahahoze ikirimba cya Rwagasore akirongoye intara ya Butanyerera cuba ikibanza kiratiro kigendegwa n'ingenzi ku mutumba wa Gisara ahahoze umugwa mukuru w'intara ya Butanyerera mu ntara ya Kayanza iri mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi ry'Amerika.
Turagushimiye Jean Bosco Ndarurinze. Nibutse mwe mukomeje kutwumva ko mukurikira Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro byacu biracyakomeza.
Monica,
urikirukuri.
Bajama, mvuze ko tiririmba. Twende sasa.
Leta mukono, ni lete mukono.
Wemba njoo kwanza. Njoo, nije tu. Ingona kulema.
Sawa, sawa, sawa.
Mupige makofi wemba. Amasha bashi. Okay, jeni hii sasa. Murakiba na kikitamba. Wemba jifunge mumacho kitambala. Abandu hindu kili nyuma. Yoke nyuma, wemba jifunge mumacho.
Ah, hey,
kamata.
Nole, duhindu kia tulabi nyuma.
Ego,
ivo. Gucha, guku.
Ivo, ivo, ndugu yangu. Sasa wemba, weka fulani, kisha uchagure umunu shaka. Mwakisu nazunguruka nyuma, tuchagura umunu shaka.
Uwa nchagura ndamuzi.
Sawa.
Na chagua ndugu yangu wa ugo.
Sawa, okay, wemba, chagua sasa. Duhore, duhore. Hey, asitafute masauti, asitrishe, duhore.
Sawa, sawa. Wakwetu ugo uyu, nisha mubana, na mutoye.
Nisha chaguo hejeti?
Na hejeti, nisha mubana uyu hapa.
Okay, kulikitambara sasa.
Inja nito.
Yeah!
Umba nilibana refije. Warusangi vrema? Walikula la hila data waje. Walikula la hila data waje. Waliturima mge. Nane kuguye munda.
Wemba, 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 wemba.
Kuguye munda. Wewa takotu munya buko. Umbisa neme zenga hawe.
John. Mkwala titu kwa zindutse. Tuzindu kile kukiaka. Mwikina gitondo.
Akazina kakari mungu. Jewe honye nisi jena wonyi ura kei mungu. Ngo tuze guhera keza kia gipecha.
Sha. Amga natuke tugie kuja kumwa mwandi kweri.
Uno mwusi dukuri visho waka vyose. Turare duhe jeje gushira kwa vyose kugipi. Sivyo?
Ego.
Higa ejo turinjira mumazi nhagi sivyamu.
Jembo nakuri tuwa jie vyose. Uwasika yiko. Tupuga ningene tuto utota nyahun.
Wewe utangwe kuzana ibyo kugitora aho kuyumvira ngene tuzokora kazi utangwe kuyumvira ibyo gutoto bwa
ega tutabutose ibyo dutera amakenze izambere tuzotangura kuroba tuzoce tuzihereza zose
ego kwere
tuzihereza
weho ntuce
ega cyagi pesi okiri
siho
kiri
nereka shagufiri
ntwe twavuze idarya anya oya twavuze idarya
reka twegere turabe neza ngo arabye nabe
wa pisi hoburi herabe Rabhareira.
If the Nibi Shoboka, Nibi Shoboka, 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 Shoboka,
Shoboka, Shoboka, Shoboka, Shoboka, Shoboka,
Shoboka,
Shoboka, Shoboka, Shoboka, Shoboka, Shoboka, Shoboka, Shoboka,
Shoboka, Shoboka, Shoboka, Shoboka, Bahengereje kubugira neza bacabaraza baraterura
umve kandi numuntu ngo ahanyene yatwibundi yaramuna ko duheje kubukora cyaraza butwara
baratuvunye inkokora nyamihimbi none nkubu tumenye tumonderera
uyu usundi ni gasore niwe nyene nta wundi ni gasore niwe yabutwaye nta wundi yabutwaye
oya mugabo ntucu uyimutako tutamufashe
utiki gacunda ushimariwe je narumvise neze ko nya mafaranga yatwiye kwishira hamwe
eh mwe mwishira hamwe
eh yashaka kwikoresheza ubwato bwiwe eh
oya aho rero nimba tugendere tumufate
tugende tugere tumufate
eh
tugende niko ari bapize nta wundi
nimba ruko tumufate
kori sha kabudro muhinga frame Ewe, urani kisha na njia kupuzi gitari frame.
Kwa kweli,
kama
una penda jenda shaura kufundisha kabisa na ngora.
Kwa kweli, kundi gitari bimwe vya hatari kodi.
Naam.
Sha, kusa. Sasa, ingira kwa sino. Je, ingira kwa hafta rosho. Mwana 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 mwana.
Utaweza, utaweza. Erega ni vigoye. Ona hapa. Unaona hapa?
Eh.
Unaona hizi cord?
Hii mikoti.
Imiyo iyi.
Eh.
Imwe yose ifise note yayo.
Note?
Eh, note zayo. Uzivugije zose hamwe.
Eh.
Zitanga ako.
Ako.
Par example.
Eh.
Unaona?
Uruvuga buryohe nani?
Unaona hapa?
Kori.
Unaona hapa?
Eh, wabigize gute?
Unaona hapa?
Eh.
Hii ni do.
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 Eh, do.
Eh.
Hapa? La?
La.
Mi, unaona hapa la?
La.
La mineri iyi.
Inayo
baita fa.
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 Ok, fa. Shaka do re mi fa.
Do re mi fa.
Ah,
mbukawo rero panaje kuri. Mvutse naje da.
Erega wabishobora akiri gitari. Akira.
Panaje. Reka nipime ndaye ko no umusani.
Apara suko mafati gitari. Suko.
Oya, ni gucha.
Ivo, ivo. Ivo, ivo. Wewe nataka kuwa musani, utarafi menye. Mwea kwanza ni koneshe. Chia bidole hivi. Ugachuvuza. Ok. Ok, tangura. Tangura nao ni kuvuza uko nyeni.
Ok.
Pa mali, anunavijua.
Ok.
Kutuahara
tu vihenda kwa
kweli?
Ego.
Unavyon?
Basha.
Kwa
itu kwa vishi zemu kuno frema kumete na hivi. Mugabo kuvahudu tanguli ye. Mburi la hamwe mwiko kwa rusangi. Dukori bombo. Sha. Una tanguye kubona vrema ko twahitwa bihenze
ni kawaida mosheri irashika twarifisa made bizarre kuri mwembwe twaritusko abantu barusange ebana nibinebwe ibinebwe bya mbere batu babaya sana me ilikuwa fo
sha
twakutivira nabi
sha ubonye ko natahura neza yuko ingwara zishora gushikira abantu mu gihe badatahuranye ngo baganire
kweli kabisa
warabonye ko burya twaswe no kwicana dupfa mwike
atamfatiye
vrema sha ariko ndakubwira gakuri
gabo
ndi kutavuga na frema ni vyanyuma
sana
cyane
sana unaje yo susiye ma probleme kati ya region zetu ni za wapi ma probleme iyi region yetu ni tuvugana atuongei nice kituma hama utumvikana hamukarere kacu
ndashaka ko ndakubwire tubivugane none
yego
ega sha ibyizo ngorane zo mu karere tuvyihoze niduhave tuvugana nabi shakori Mujyambu hungu hari gihe ukuru usanga rimwe na rimwe kubabaza
guti je si ntinyo kuri abana abana sema ya misho gopi ukweli selma tuilwane kitu kimoya tumvikane kwanza kuhagizi icho tutaulizako ari bisanzwe ndushavura sawa
nana kimwe
sawa
tangura rero wewe
ego
kubgawe gakori niki gitera ingorane aha mu kareri wa
Gaso. We gaso. Ihinu kuri kwima gaso. Yuko tahe mu irabana ntasone. Waraye nga?
Mwami ni wewe.
Urabona ingenu kiri nkunda vraiment. Oya nuko kuri kwimana.
Arawe no kuri kwimana fu.
Ntasone gaman. Urashobora kuburirwa gushika naho urara mu kabari. Oya gaso oya nuko.
Ndeka sha mwami. None haringwane none ndaguteje none mwami.
Oya vrema warasarije.
Ndaguteje ingwane yihe none ga mwami.
Oya.
Warasarije. Yare shandika mfume niburerego.
Eh?
nubundi ntacyo nce ndazimwe mborego shake mpfe
be basha wowe muri no minsi wafashwe nibiki urakenye ucike imborego nyene nyene eh gaso oya nokuri subireko eh
none
iki
mafaranga yawe none sinaguhaye none
oya
nzozinwa mafu ruhitemo
ubiza rero cyanda kugira ushaka gucika imboregwa uzorondera kandi kabare uboregwamo apana kwa mwami urukuranyumva kwanza byo kutaye byuka
abonyongera kandi
byuka utata abantu baraza ngo bagusange ngaho urabona gaso ndagusuka kwa mazi jengira ndagusuke kwa mazi
yego basi reka fume byuka
yego byuka
iyo makanye
kwa muhimbiri ngujya mufate muhimbiri basha ni murindire basha abanza murindire nibiki abanza murindire abanza murindire None mumufata kuwe.
Nawe tukiri ubwato bwacu yo abunyegeje.
Yakutse.
Gasore, wagasore. Igipacha cyo wagishitse hehe?
Eh?
Ubwato bwacu abunyegeje hehe? Urabuzana.
Utubwani.
Eh.
None. Ikiyaga
ndakubwiye cyo ubwato bwacu.
Ngaha mu kabare kwa mwana.
Oya banza murindire.
Ni ikiyaga kimuki?
Eh? Reka kwigimba rwa kasore.
Eh kashani mujiye.
Muri ngacu rabuzana.
Eh kumbore gwako ngaho mzana ibyo muzana ngo bwato bwato.
Nta wundi yatwivye bwato atari wowe nyene.
Shaka mwice.
Zana bwato bwacu ngaho ari.
Oya
narafuye. Oya nimubanze murindi.
Zana bwato bwacu.
Reka ndahimbwa reka twumvika.
Yo muhimbira shaka twiba.
Umviriza twumvika. Oya umviriza twumvika ne
basi.
Umurindi yatwumvika ne
basi.
None. Noruko bwato bwanyu. Bawutwaye igari.
Babyivye nijoro urabona
eh
bahangiranye nyina tuhe kubusubiramo neza neza byembye bacha baraza baratura barotwara kandi n'uyu muhimbiri nta
wahunga bahunga babanza muri ndiye n'ukuri gasore nta bwato bwanyu ubu nta bwato bwanyu
ndakubaze ndakubagije ubure ngomba kumushikira mu makosa wewe eh
oya n'ukuri
uyu mwari kumwe
oya banza muri ndiye
mwari kumwe
reka buza
naho
reka ndababwire banza nkumvirize kwanza reka ndiko ndababwire
wewe mwari kubiza
ni mutwago ni shavuba n'umviriza bakaba babutwaye muri ino joro nyene n'ukuri kw'Imana je no kwemeza ko atari gasore
wowe ushaka kumushikira ba ushaka gukingira kibaba
umviriza
Nukuri uyu bari kumwe
uvirizagazwa
kubana ubwato bwa
banza muvirize byo ndiko ndababwira ukuri ejo gasore yiriwe ngaho
aho
aranye inzoga banza nkumvirize nukuri reka tumvikane
tutabubonye
nukuri yiriwe ngaho aranye inzoga aranaboregwa biranka nuko ataha nukuri kw'Imana yaraya hanyene babgivye uwundi munsi aho byoshoba ko atari aho sino hari
nijoro nijoro
mugabo usanga babwivye rinojoro n'ukuri kw'Imana si gasore
mwampara besha ngira muzi hose musake ngira hose murabe
none
ngira gamuzi murabe
niko ndabwirwa basi genda murabe
nibinjire
genda murabe genda musake mwinjire murabe
bose ni musope
ndabarahije nta kintu muza gusanga
ariko dutwara ubwato twebwe mihimbiri mihimbiri
je wena ari nababwiye
Oye
uyu muntu ameze gucya mubona yokwiba ikintu kuri wabonye ko yamaze no gusinzira yaraya hanyene n'ukuri ataraya hanyene ubuntu umuntu ameze gucya yokwiba
nemwe mwarabye hose none
eh sinari nababwiye
me basha none ndi yadutwaye gipi
je mbona probleme zihari zose nikubera zigiye ama groupe zigiye ama groupe zireza ama groupe arme njo problem
kori api bijya mikwana siteri ngwana ku karere
nini sasa
ntita
problem nini
ahubwo je bazico mbona cyose biva kuri uko kuntu tudafatanye munda kutavyumva none nenda kwereke habutse gufatana munda hagati y'utu turere twacu nta kigenda
gute sasa
ati gute ariko gakori ubiravye neza ahantu bona yuko ivyambere bituma ngaha mu karere kacu hama ingorane ariko akarere kose kama kagomba kwiba koko nyene
bana bana none kila region yapa kwetu kila region ishobye gukosora probleme za kwaki na ngorane zo haba tamwa kikorije probleme na hizo ma group arme ziba hojui ama problem interne zidatoregwa umuti Kila rejo itegerezwa kwanza gukosora probleme za kwake.
Aho nyena reye. Aho nyena aho. None wewe wiyumvira ko birinda bigera hiyo kubera iki? Eh?
Sukubiye.
Eh kan sukubera nyine tudafatanye mu nda gakori. Ahiyabure eh. Ahiyabure bwacu bwabugo mugereko na rusangi dufatanye mu nda. Eh?
Ute.
Eh.
dufatanye mu ndavyukuri
niko nakumva
ingwane ziba zishikiye bamwe tugafashanya kuzitorera umuti hituba dushika aho havuka iyo migu y'abagwanyi ihungabanye umutekano ha mu karere
sindatahura neza sikwelewe ibi
umvize nakubwiye reka nkwereke nka karorero
ego
ego wa karorero bijya wuhorwa kwa mufano hayi wanyi buko urabona ko mwega mwifashe neza
inivyo
kandi zihari hiziri wacu rusangi cyangwa imugereko
yego
none mwebwe mwakoze iki kugira ngo mudufashe kubivamwo henda kubwire rero buki nzu y'umubanyi iyihiye ukabirabira hirya ntumufashe kuyizimya buraca kabiri nagwawe gashikirwa
mon frère unasemesha ukweli kabisa ibyo nivyo sinari bwa byumvire na gato vraiment
none kabitwe tubusika bwose canke tubusika ibice bice
mvuwo muhungu
nuko ubusika bwose tukabuyubiranya hamwe n'ubuzosubira kubura atazobumenya mugabo nivyo
yego
mugabo nivyo yego yo muhungu ufuka banegiriya wa muntu
bonde we narakubonye nta kintu mwishwanje urimo
warajukumiye urabira ibyuya ikaje no numengo ubagomba batufa
hakura jinge kugatimba ukari ntare
aha ja ubago wewe uralinda mwishwa nta nuko banamba ikomego no ubgata bwo giye kuto sha uri nduka ndingwe
ega funderi akadi nkarya jewe so bwa mbere ndakakoze
rahinabi
ako mama
urapata kubikora
Jewe ndo wakira
Nani nye ne Wahuru cha kuiva
Niko na kubugiji
Oya gusa nukawa rupu tigo
Nani mbutiki Mbutiki jewe Uwe na kuku nifti upuka Wazi umu Nzenu
mbe
wajiri ya matasi Ifti na kubugiji birele ngaha Urati mbaka wa mhungu Ukarimena
Izu kumininda Aleko umbaka imu hivyo Novipuka kutu Nibu kuri
He nani Kwa wanya kutu wihindu Basha Na uza nye nibuko Niyo fayabu benye.
Buka buka bitu. Na hoto bu hindu. Asika, ikibazo kima.
Ikibazo kima za kutu.
None kasha, umukiria wapko. Chazo mkuma.
Hato umukiria. Umukiria na mwose kera.
Mwana mwose.
Umukiria. Mega basha. Asika, kwa tanuma anote usa.
Yo,
ose tukwara heje kubuka na.
Yo, rahira.
Yo. Nese na kubuki. Bwenye mirafoni. Bwenye mira.
Sha, kuhero. Nda kwemeja na kwijana. Sha. Wa muhimbire ndombo no cenda mwereka ko hajya mu hari karahendesha nadi. Naje ko nshobora kuyarwonga.
Wikura kagaye.
Ahubwo mukiriya inanyarukana ivyo bifu. Ivyo bifaranga nishire nadi. Bace bugura ya sodo kwa file ya.
Yego kwiri.
Bitwe.
Sa.
Urakotse
yego
ubu nadia wanje ingomba sube ndamutahiri kitsire kizirizo ko asubira kuja gusega kwa ndomboro ndinga
lika uyu mwanya twashikirize akabazo kugice muhejeje kurikira akabazo naka murumvise ikiyago cabaye hagati ya Korino rya muhungu w'umunyarusangi bagerageza gutahura igitera ingorane mu karere kabo ni ikihe cigwa mukuyemo ukaba ofise icushikiriza rungi ku butumwa bwawe kuri za nimero muza mumenyereye arizo 61 ubusa ubusa 9 103 canke 75 888 95 turangize tubibutsa ko cari gice c'17 muri gwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri
cari gikino muri kirukuri Muzokwama mugi kurikira kuri radio ijwi rya Amerika imisi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolencia.
Turabashimiye abakomeje kutwumva ni radio ijwi rya Amerika yumvikanire Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tubayeho tubashimiye dushimira dufashe kubagezaho ibiganiro byose tubararikira kandi amakuru yacu yo mu karere nayo ku isi mu kanya gato isamwe n'igice ku isaha Kigali mu Rwanda. Nibujumbura mu Burundi kuri mikro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mukomeze kandi mugire ibihe byiza.